nyuma y'iganwa ku rwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara abana bamenyeshamakuru babiri bazoserukira buri ntara bamenyekanye ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora ku rwego rw'igihugu ryabereye mu gisagara cya Gitega abo babiri bazoserukira buri ntara bamaze kumenyekana ntibasabye kugaragaza umunezero wabo ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini ndayishimiye Corinne wo mu ntara ya Kirundo arashe icyo yifuza gushyira imbere mu mwuga wiwe n'umumenyeshamakuru w'umwana
ibyashaka nyine ni ibijyanye n'ibintu by'agateka k'abana nyine numva ari byo nashaka kunganira aha mu Burundi agateka k'abana nibaza yuko hariho nyine nibwo tutarashika kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanirwe hari abana babimfuvi ugasanga ntibagirisha ko na ruguru
gihugu ushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko
hariya nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo by'iwanjye usanga ntafite ukuntu nabishikiriza ugasanga nk'abajya abajournaliste bakuru ugasanga nta bintu baza kubabwira ariko uri umwana biroroshye yuko mwaganira n'abandi bana mugenzi wawe hama nawe ukabwira icyo ushikirije
ndayizere Edgar wo mu ntara ya Kayanza nawe ati
kero hamwoko tera imbere nogerageza kuza ndavuga amakuru ariyo kandi yizewe jewe mu bisanzwe nsanzwe ndi umuntu akunda siporo byongyohera mvuga nk'amakuru y'inkino kutandishikira nko ku bibuga bibera ko imikino
Jean Medikuriyo umuyobozi mukuru w'ubushikiranganji bujyanye kumenyesha amakuru arashima uko iryoganwa ryagenze ariko akavuga ko akira agahaze kugwaruka ku bijyanye no kumenya ibibera ijya nino
nibyo agahaze kariho ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukurikirana cyane ibivugwa mu gihugu gukurikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe ikaba kagira ubumenyi muri rusange butuma bashobora gukurikirana uko isi iri kiragenda bivyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cyabo kama rero hari hadahaze kubera amanota twarabye kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane dufashe 38 wa mbere 40 abandi na amanota ahagaze hagati ya 15 na 23 ku 40
abana bamenyesha amakuru twari tumenyereye ko ari igikorwa ishyirahamwe UNICEF yarimenyereye itunganya ariko ni ubwa mbere igifatanije n'urwego rwa leta kuva mu makomini Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi
hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga 5 ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwira igihugu cyose twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana twarashatse kandi ko hubaho amahirwe angana tufatiye ku ntara ukuvuga igihugu cyose kandi habamo n'amahirwe dufatiye ku bana b'ugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa
ababyeyi b'abana bagize amahirwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo riganwa ryagenze ariko bagasaba abana bo mu byaro gushyigikirwa kuruta uno mubyeyi ava mu ntara ya Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare
icyo dusaba UNICEF murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise ikare barabaha amakaye adukaramu udukoresho tumwe tumwe ntatwo bafise ugasanga umwana utwo yize ntitwatundi nyene bataronka n'umusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gusha ataha ntitwatundi nyene harimo ari ikindi kintu nacyo usanga nk'abana mu misozi ino nta matereviziyo baraba nta bimwe byaraje vakansi baha bagira abana ino mu mitumba ntabyo ugasanga abana bamenye utunyene two ku ishuri aturaguye ku ishuri gusa
abana bagize amahirwe yo gutsinda bazoca batangura inyigisho zijyanye n'umugabo wo kumenyesha amakuru aho bazo kwibanda cyane cyane ku gateka k'abana Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ibi by'Amerika.